Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva kuri mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio ya Trikaze. Mu kiganiro muri isanga tuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ivuga ko amatohoza yaryo yerekana ko kumwaka abantu baharurwa mu bihumbi n'ibihumbi aribo baburirwa irengero mu bihugu 85. Iryo shirahamwe ryakoze ko amatohoza. Ku rundi ruhande, amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu harimo mpuzamakungu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Amerika asanga iki kibazo ari kibazo amaleta arakwiriye kwicarira. Naho iryo shirahamwe ryemeza ko ababurirwa irengero ahanini banyuruzwa n'inzego za leta zirimo izijeje gucungera umutekano mu bihugu bitandukanye aho demokarasi gicumbagira. Ku wa mbere uza hazwa rigenekerezo rya 30 isi yose izo himbaza umunsi wahariwe umunsi wo kwibuka ababuriwe irengero mu buryo butandukanye. Mu gihugu cy'u Burundi, ishyirahamwe Focode ribicije mu isekeza ryayo ryise Ndondeza ryo ryemeza ko abo rimaze kumenya ko baburiwe irengero kuva mu 2015 barenga 200. Aba bantu none bagizwe n'abandi, baburiwe irengero gute, banyuruzwa n'abandi, amakuru aberekeye amenyekana gute? Utu tubazo turi mutwo tuza guca hirya no hino mu kiganiro muri isanga cino munsi. Twabatumiriyemo Pacifique Ninahazwe atwara ishyirahamwe Focode ryatanguje isekeza Ndondeza. Pacifique mwiriwe, nikaze ku ijwi rya Amerika.
Ndaramukije kandi abari kwandukurikira muri kino kiganiro.
Ku iki kiganiro rero byari kuduhimbara yo kiza kubamwe uruhande rwa leta y'u Burundi kugira ngo twumve ico rugona, ariko kugera ku munota wa nyuma tugitegura mbo twatumiye nta numwe yashimye kwemera ubutumire bw'ijwi rya Amerika. Aho mu bushikiranganje burabaye vy'agateka kazi na muntu twahamagaye kuva ejo ntibatwitavye mu murwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu CNDH, naho batubwiye ko bitokunda tworindira tukazobatumira mu mpera z'ukwezi kw'icenda. Utwara uwo murwi ariwe Sixte Vigne Nimuraba yansiguriye ko hari icegeranyo bariko barakora kuri iki kibazo bategekanya kwerekana i Geneve kuri ubwo tworindira, hama bakazokwitonda mu gutanga ikiganiro bavuye i Geneve mu nama bitegekanijwe ko bazogaruka kuvya baburirwa irengero mu Burundi ko yabidusiguriye kuri telefone. Ibazo rero byose biza kuba bikeneye inyishu ya leta, turemeye kuvyandika hama tukazobigaruka ko mu kindi kiganiro nitwagira amahirwe ku ruhande rwa leta tukabaronka. Nuko rero Pacifique Ninahazwe ishirahamwe Focode mutwara mu ntango zino ndwi yaratanguye indwi yahariwe Ndondeza. Iyo ndwi ni kweri kimwe yitanguye hama ibikorwa bitandukanye muri ko murakoramo n'ivyaha.
Ego nizo kuva ku munsi wa mbere uheze nishyiramwe Focode twaratanguje indwi twise mu gifaransa twayise tusomene Ndondeza mugatura mukemere ati n'indwi yahariwe Ndondeza, ikaba indwi ahanini yo gusubira kwibutsa kw'ikibazo cy'abafatwa n'inzego z'igihugu mu Burundi mu nyuma bakavugwa irengero ryabo ari ikibazo gikomeye kandi kirandanya kitarahera. Twegere irindwi ijyanye no guhimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe bene abo bantu bagiye baranyika banyikijwe n'inzego z'igihugu bitwa les victimes de disparition forcée, kuko buriye baranatandukanya ababuzwe irengero ku buryo butazwi n'abandi babuzwe irengero bamaze gufatwa n'inzego z'igihugu. Ikindi kintu cyadutumye tubiharira indwi yose ni uko muri zirindwi ziheze twabonye amajyambo menshi y'abategetsi b'u Burundi yagumye agwira berekana ko mu Burundi ata bantu bafatwa ngo babuze irengero ryabo. Akarero gatoyi na akarero k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje tariki 14 z'ukwezi kw'indwi ku maradiyo RFI na France 24 yo mu Bufaransa, aho yavuze ko mu Burundi ata bantu banyuruzwa ngo babuze irengero. Abwira n'abanyamakuru ati yaba ari bo mwari ku mizina na rimwe atariko abo tuzi wababura n'abantu usanga b'inkozi z'ikibi baheza gukora amabi mu Burundi bakaca bagenda kwinigiza mu Rwanda. Icyo gihe niko yabivutse hashinzwe izindi gusa umushyiriramanza mukuru wa Repubulika mu Burundi Sylvestre Nyandwi nawe asohora itangazo ryiwe. Mu itangazo ryiwe harimo agace kababaje cyane yavuga ko bamwe mu bantu bamaze iminsi bariko barabugwa irengero mu Burundi ko bagiye kwinjira mu mihari y'abagwanyi bakagenda batarimenyekeje imiryango yabo. Hari kuba gutyo atazi na nyarimwe kahanze nk'akarorero.
Imbere uko tuja ku bandi bagize icyo bivuga ko muravuze nk'akarorero kwa Nyanja, aho yavuga ati ababuri irengero harimo abaja ku ababa baragiye mu gihugu cy'u Rwanda bagafatwa nk'abarwanyi. Hariho abarwanyi batandukanye u Rwanda rwavuze ko ari abagwanyi bahereje u Burundi, ubwo niyo bari yari kwagaruka ku bantu nk'abariye.
Igihe umukuru w'igihugu atanga ako karerero k'abagiye mu Rwanda yavuze bajya abantu 19 nyine yarabitomoye, aravuga ati akarerero n'abantu b'abagwanyi bagiye mu Rwanda ari 19. Ariko icyadutangaza icyo gihe abivuga ni uko atashyira hamwe na rimwe atanikinyamakuru na kimwe kigeze kivuga ko abo bantu bari barabuzwe irengero ryabo, kuko bagifatwa mu Rwanda. U Rwanda rwacyo rubimenyesha rurabereka byashyirahamwe CGE bihuza ibihugu byo mu karere kacu. Abo bantu bari bazwi aho bari bazi aho bafungiwe, nta muntu n'umwe yigeze avuga ko abo bantu bari mu bicigiri by'ababuzwe irengero. Ariko ababuzwe irengero bobo twaba turiko turaberekana, tugatanga amazina, tugatanga amafoto yabo, tukavuga iyo bavuka, tukavuga ibyo bakoze, tukavuga ingene bafashwe. Abo twama twabatanze ntitwatahuye impamvu akoresha akarorero katariko ata muntu n'umwe yari yigeze arongeza mu bantu.
Hanyuma aga Pacifique muvuga yuko abafatwa bafatwa ubwoko bubiri, hariho abafatwa n'inzego z'umutekano. Ibimenyetso mufise vyerekana ko bafatwa n'inzego z'umutekano n'ivyaha, hama abari muri urugo rutonde mwemeza ko bafatwa n'inzego z'umutekano bangana gute, abandi muvuga ko baburi gwirengero ntibabe muri ubwo murugwi nabo bakaba bangana gute. Gushika ino saha amatoza musemo indondeza
twende muri fokode muri indondeza abo twita victime de disparition forcée ni kuvuga yari kigiri tuvuga by'abarenga 200 nabo bonyine baba bafashwe n'inzego z'umutekano mu nyuma ntibasubire kuboneka. Hari aho bishika ejo bundi hari akarero gatoyi twatanze z'abantu zavugiwe mu Rugombo na Buganda bagiye muri Congo, abo imiryango yabo yaratubwiye ko abo bantu bababutse kubera ko ata kintu na kimwe kivuga ingene bafashwe. Iyo minota ya nyuma y'ingene babuze ingene byagenze, abo twebwe ntitubashyira muri bimwe bitigiri byabo dufise byabo twita ko ari abantu banyukijwe n'inzego z'igihugu. Ni ukuvuga amatohoza ya ndondeza ahagarara cyane kuri aba bantu, tuba dushobora kwerekana ingene bafashwe n'inzego z'igihugu tukanazivuga izo ari zo mu nyuma bakavugwa irengero. Gombaga guhagarara gatoyi kabo twavuze gabo mu kwezi kw'icumi guheze ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro, hariho abanywanyi b'ubwambe CNL barindwi bafatwa n'abatwara iperereza mu ntara ya Mwaro icyo gihe yitwa Gerard Ndayisenga. Abo bantu ndwi bose bavuka muri komine Kiganda mu ntara ya Murambya. Yabafashe izuba riva abafatira aho bita kuri Gite Irahi Mwaro. Abantu barorera hariho n'ibikorwa by'abanyeshamakuru bo mu isanganiro bo muri Zahima FM n'abandi bari batumiwe. Aho bose bari ngaho barabona igihe abo bantu bafatwa barabajyana. Haciye mikeyi umwe muri abo bantu yarasubiye araboneka arataha muhira akahata cyo yinona. Abantu bakiraga ati byagenze gutyo wewe ngo agaruke wenyine, ku buryo benshi bari bagiye ko ari nawe yakoreshejwe mu guta abandi mu mitego kuko dukurikiranye niwe yari yabatumiye muri iyo nama bari bagiyemo. Ariko mu nyuma n'uwo haciyejwe ibiri yarasubiye aragenda aravuga irengero tuzi ibyiza ibyo ari byo. Uwundi wa kabiri twaronse ni uwashoboye gucika ku icumu wo muri bo wari wavuga ko babatwaye nijoro baba bagiye kubicira ku Rusizi mu Rugombo. Wewe warashobora gusimbira mu Rusizi aratoroka arinyegeza gushika arahunga arahunga n'igihugu arashinga intare yiwe y'ibintu byabaye.
Hanyuma
hakiye abantu batanu hakiye batanu atanu umwe azi irengero ryabo muri abo ubwo nkawe ko n'akarorero kazwi niyo mu nama nshingamateka karabagijwe mu kwezi kwa kane akabarwa n'umushingamateka ava muri ibyo bice nyine ariko nta nyishu n'imwe yigeze itangwa kuri abo bantu gushika uyu munsi.
Ego Pacifique Mukanya, turaza kugaruka umbarira ibyemezo ufise by'uko abo bantu bafatwa n'inzego z'umutekano, ariko tubanze tuje ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu batandukanye basi ibibazo babaza. Turahera kuri Jean-Pierre Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Jean-Pierre, uratwumva? Jean-Pierre, numva tutumvikana. Alain, wowe uratwumva?
Alain, ndabumva.
Uherehe ga Alain?
Kumerere mu gisagara ca Gitega.
Mu gisagara ca Gitega ku murwa mukuru wa politike mu Burundi. Akabazo kawe kwa Pacifique ni nahazwe atwara Focode turi mu vyo ababurirwa irengero mu gihugu c'u Burundi.
Jacques, nagomba kusubaza ni kamwe. Ni cyo nyine mwari ku muravuga kijyanye na credibility. Bo, sizi ko kivuga mu Kirundi ukuri ko bakurimo mu matohoza yiwe. Kuko birateye ubwoba bintu kuri gurengero, kuko tumaze bikinda mu kugera kuri Facebook abantu benshi arabacisha ko hamaze iminsi haca ko ibiganiro bijyanye ngo no gushinga intahe irya baburi irengero. Ariko akenshi bamwe nkaruke tuba turi mu Burundi tugira duti none bamwe tuzi atari mu gihugu izo raporo zironka gute zirimo umuco ungana gute. Nicyo kibazo abantu tuba dufise nayo muri turashima rwose ibikorwa by'uyu muntu akurikirane ibijyanye n'iryo burirwa irengero ry'abantu, kuko hari igihe umuntu abura umuntu bo abura irengero ry'umuntu wiwe akabura uwo yitura. Twari dukeneye kumenya umuco neza ayo matohoza camwo kugira ngo kumwe tuze turizera ayo matohoza yiho.
Ala, uradukurikira kuri shortwave neza mu Burundi canke tuhugumize ku murongo Pacifique abanza kwishura?
Niba tukumwongomita ku murongo kuko sindabu ino ntitwakurikirana sindabumva neza.
Ego, guma ku murongo ntaco. Pacifique ni nahazwe akabazo ka Ala Igitega, urakumvise?
Ego cyane. Abagize akabazo mbere kanaje no mu bijyanye tumaze iminsi ngo turatunganya aho abantu baca babaga ibijyanye n'ibyo biganiro 2022. Turabwira ati hariho itandukaniro rinini cyane bw'isi y'uno munsi n'isi yo mu bya 2022, aho abategetsi bashobora gukora ibintu by'akamaramaza bikaba bitashobora kuvugwa. Uyu munsi aho nyine ahagaze harashobora kubera ikintu ubunyene akakibona mu minota ibiri akaba akizungukiye n'amafoto y'ibibaye byose nkaba ndayafise mu minota cumi ikurikira nkaba ndiko gatabariza umuntu ahagiye kubona ingene afashwe. Iyo ni isi y'uno munsi. Iyi si y'uno munsi ikiganiro nk'uko mugitegura mukandika kuri Facebook ati mukanya dufite ikiganiro abashaka kuza guhamagaza ni babitubwire ubwo nyine bikacariya mu minota itatu ikurikira bagasanga ariko barumvirizwa mu kiganiro. Iyo ni isi y'uno munsi rero ikibazo cyo hamwe bumenya kirumvikana kuko hari n'abatari mu gihugu muri twebwe bumenya ntibishoboka, ariko kandi nibutse ko atari byo. Ishyirahamwe n'ubundi ntaba ari umuntu umwe, abagenzi b'ishyirahamwe si umuntu umwe, aho ibyo bintu byose bikorerwa harimo ababyemera n'abatabyemera kuko makuru turonka hari amakuru aba mu miryango y'abavuze n'abagenzi babo n'inshuti zabo hari n'amakuru ava mu nzego z'umutekano zo nyene zagiye gufata abo bantu hakaba hari nkavuga bati ibi bintu dukora twe ntitubyemera tubikora kubera ko ari banga takundi
anawatomokewe
yego ndabuteye intege murakoze inyishu irumvikana
urakoze cyane ubwire umusimiza ngaho igitega
yego namubwire ibikorwa byiza murakoze
yego urakoze pacifique ni nahazo rero uti abanyuruzwa bakaburirwa irengero ahanini banyuruzwa n'abajejwe gucungera umutekano n'inzego zitandukanye ivyemezo bingana gutura bigarutse ariko hariho barakwereka bakerekana ati kanaka yabatwaye ifoto ikaboneka imbere y'uko ayo makuru atangazwa
hariho nk'akarero gatoya gatanze n'akarero kumvikana umuntu afashe abantu ni hoteli iriko inaberamo inama ahantu hari n'abamenyeshamakuru n'ibibazo ingene umuntu yoshobora gufata abantu ahantu hari abamenyeshamakuru akitega ko ibyo bintu bikazomenyekana nyinshi kiba kibabaje n'ingene ibyo kumenyeshamakuru byifashe mu gihugu amenyeshamakuru ibintu nk'ibyo barabibonye ariko bo nyine baravuga bati ntitwo kubaka kubivuga ko bamwe ugasanga batwandikiye n'abandi gutyo gutyo ariko urumva nicyo n'ikintu cyabaye abantu barorera n'ihoteli ku murambo navuga ko cyatse no mu nama nshingamateka kirabazwa harabura n'umwe yishura kuri icyo kibazo Gerard Ndayisenga ntarigera atumwa ko ahantu na hamwe ndavuga navuga ati abavuga bino bintu n'ababenshi ndatwashatse navuga ko tubeshe bigenda gute ko mu gihugu hashobora kuvugwa ibara nk'iryo ikintu giteye ubwoba nk'icyo umuntu akivuzwe ko ntanabazwe gusa ngo apfuna yiregura avuga ati barambeshyeye ibyo bintu ntabyo nakoze bigenda gute mu rwego rwo guperereza vitwe ko rukwegukira umukuru w'igihugu wemere kwambara ibintu bibaze nk'ibyo nyagire n'umwe ashobora bitangazo ni kuvuga ati ba bantu bavugwa ko babigendera hano hantu ibyo bintu si byo twarabikurikiranye dusanga n'ibiri hano kibuza ko imiryango y'abo bantu bavuzwe yagiye iritura mu kiganiro wa komine Kiganda baramubaza aratelefona nawe akayokwe ayishyura yuko ibyo abantu bafashwe umugabo atanakindi bazi ibyakurikiye ibyo ari byo abo bantu baragiye baritura buramatari wa Murambya inshuro zine arabakira ariko nawe nyine yabwiye ko atagiye abo bantu
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twibutse bariko baratwumviriza yuko twagerageje kuronka uruhande rwa leta kugira ngo ivyagirije bimwe bimwe canke ibigaruka bimwe bimwe biri ku ruhande rwa leta tubisabire umuco ariko nta ruhande na rumwe rwashoboye kuronka ico bikoze muri CNDH Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme bo batwemereye ko mu mpera z'uko icenda bavuye muri Geneve nyuma y'icegeranyo ngo bariko barakora kuri ibinyene vy'ababuri kwa irengero bazoza tugasangira ikiyago turafise Desire kuri ndi murongo wa telefone Desire ikaze
murakoze cyane ndabaramukije
iriwe uhereje ga Desire
ndabaramukije na Pacifique amaze ndi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura
akabazo
ka mahoro cyane
yego ikibazo cyane cyambere nagomba ndakibazo nyaka kuba Pacifique mu matohoza bakora kubyerekeye abantu baburirwa irengero wabagerageza bagashika mu mabohero yose ari mu Burundi kugira ngo barabe nyimba abantu baba batafunzwe ikibazo cya kabiri agomba kubaza sinone mu gihe abantu baburiwe irengero koko baba batora ibiziga ikibazo cyane cya gatatu ni byo burema ndakunze gukurikirana ibyo akunda kwandika umushinga ntaye Pacifique mu bisanzwe kabisa n'ibyo abantu banafatwa ariko rimwe na rimwe hari abarekurwa ugasanga barekuwe mbona nka twebwe bato batoswa amacafiyumva yuko abatararekurwa bashobora kuba bari muntu ugiye mu gace bagomba adu umuco ngaho we ko baba bashika kuba bagira amadesante bagashika ku matere bakabona yuko
urakoze Desire imbere ko Pacifique akwishura mbanze ndakwibarize uravuze ngo nivyo barafatwa harabumaze kwibonera bafatwa n'amaso yawe waho uherereye
Ego, aro babiri bamaze bamaze gufata ukere barafatwa mu buryo bwo kunyuruza ariko mugabo bararikuye ariko twarabonye barasiye imijyango.
Bafatiwe he hari ryari bafatwa nande?
Ah icyo gihe bari bafatiwe ahantu
turi kumwe Desire.
Ego ndabumva cyane.
Uti bari bafatiwe ahantu bafatwa nande bafatigwe iki?
Urumva baba bafatiwe hari bambaye cyari bafatiwe hari bambaye sibire bari mu modoka ya CI ariko mugabo bamaze iminsi bari bamaze iminsi ibiri cyatwasura turababona bari baraho kabisa barakomeye
barababanye bawe.
Ibaye bada babanye banze mwe umwe yari n'umugenzi cyane
hama bari bafatwa bafatiwe iki?
Bo barafatiwe bafashe babwira ko hari amatoza bagiye kubagira ku byerekeye ubusuma mugabo nibaza ko basanze atari byo kubaca babarekura bamaze iminsi ibiri bagasaba barekura nta n'umwe yaburirenge.
Yego, guma ku murongo rero usubize micro Pacifique yakwishije kuri utwo tubazo twawe dutandukanye. Pacifique, utubazo twa Désiré i Bujumbura mu Burundi.
Akantu gato mbere yuko ndamwishyura niyo muriko murakurikirana abo tuvuga ko babuze irengero hari umuntu n'umwe wowe umaze kumenyamwo mu bantu twavuga ati uyu muntu ari mu twemeza ko yabuze irengero hari undi muntu umwe gusa byanze yashyize amasangano umuntu kandi
Désiré
ndabumva
yakubajije Pacifique ati muri abo bantu ukubakurikirana abo bahora bavuga ko baburiwe irengero hariho umaze kumenyamwo?
Abo babari birengero kadema abo babari birengero ndabona gusa twese tubona gusa byandika nawe ndamenyamwo
Asawa. Mukiyaze yo mwambajije bwa mbere muti mbega iyo tuvuze ko umuntu yabuze irengero tukaba tubanza tukajya mu bushobwoke bw'u Burundi tukamenya ko uwo muntu atoba apfungiwe muri ubwo busho. Navuze nti ndondeza buriya bwa mbere bwo n'ijwi ry'imiryango. Ijwi ry'imiryango iba yabutse nibo bakabaza bati turondeze umuntu wacu yarafashwe itariki y'imyaka yafatiwe aha n'aha 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 none kuva icyo gihe ntitujya dusubira kumubona twebwe tugafasha kuduza ibyo ijwi ryabo. Icyo iyo niyo ntambwe ya mbere kuko mu miryango bo usanga bagiye no mu busho muri raporo zacu turabyandika ahantu hose baba baragiye mu busho bubegereye bagenda barabaza bakajya mu iperereza ahantu hose bakambwira ko abo bantu atana bigize bafata bagahakana ko babafashe niyo bazi wari yabafashe ugasanga niyo arahakana ko akigeze abafata hanyuma tukiha ikiringo cyo kubikurikirana ugasanga haciye rero nk'amezi atatu atanu atandatu uyu muntu turashyize turamushyize mu gitigiri cy'ababuri irengero naho yubaye yarafashwe akaba yatwawe gucungirwa ahantu hatazwi uwo muntu aba ari mu gitigiri cy'ababuri irengero. Nicyo kibita masezerano mpuzamakungu ninde bita uwaburiwe irengero byabanje gufatwa n'inzego z'igihugu. Ubwa mbere ni umuntu koko aba yafashwe n'inzego zishobora zizwi ku buryo umuntu ashobora kwerekana urwego rwafashe uwo muntu urwo ari rwo. Ubwa kabiri ni uko umuryango wiwe uba waragiye kumubaza umaze kujya kubaza ikigira gatatu gacika n'inzego z'igihugu zirahakanye ko byafashe umuntu zigahakana kwerekana iyo zimupfungiye zigahakana zikanga kwemera ko ari zo zimufise. Ubwo ni ibintu bitatu bikurikirana rero naho abantu baba bafungiwe mu nzego ntibakaba bafunze abo tuvuga ko babona irengero mu gihe abategetsi batemera ko bafise abo bantu kandi imiryango iri kwirabarondeza abo bantu baguma bitwa ababura irengero gushika baze bamenyekane. Hari n'ikindi bakibaza uti mbega ntawe musanga ari biziga mukabitora bakaba barapfuye. Mu bisanzwe abapfuye bikamenyekana ko bapfuye bacava mu gitugiri cy'ababuriye irengero. Uwo kiziga kibonetse ntaba kiri umwe mu baburiye irengero uwo ari mu gitugiri cy'abapfuye cy'abishwe. Ariko umuntu yaburiye irengero ni umuntu usanga imiryango iguma yibaza mbega uwacu aracyariho cyangwa yarapfuye mbega dutangure ikigandaro cyangwa tugume turindiriye. Ugasanga umuryango umaze imyaka itanu umaze imyaka inarenga batazi ibyashikiye iwabo ko ariho cyangwa atariho nuko nawe usanga dushyiraho muri ibyo biti biri ibyaho twita ko bahetije ku nguvu bigitimeze gitwarisha forse.
Yego Désiré urakoze cyane.
murakoze namwe.
Ego Olivier na Lamar ku murongo wa telefone mutwihanganye twese ko tubafise ariko Pacifique kuri akamuvuze muti abo tuvuga ko baburi wirengero niba baratogwa ibiziga niba baragira iki nk'amashyira hamwe mwebwe muri mu vyagateka kazi na muntu umuryango mubwira gute mubwira ko wihebura inyuma y'imyaka ingahe aho mu 2015 kuva mu 2015 aho barenga 2024 ko murarondera hari kizere mufise ko muzobatora
icyaha kijyanye n'ibi by'abantu bavugirengero icyaha gikomeye cyane naho hakiri imyaka 50 hari abantu babuze ababo umuyongi ndi nakabije mushobora kuvugana uyu munsi ukumva bavuga bati naho tuzi ko benshi bishwe ati je nagumanye ikizigizigi ko kumbure data yaba yarashoboye kubatoroka akacyagenda nko kuri ibi Tanzania kumbure ku munsi umwe tugiye mubona abandi bakavuga bati jewe narahura n'umuntu asigaye ari nk'umukozi ahantu mu gisagara ndi bire ndasama ndamugana nkabona imbere ni papa yibaza ko ari data yoba atakiribuka cyanjye yigirisha ariko nibaza ko yoba ariwe icyaha kibi cyane buriya uwawe naho bomwica nabi bomwica bakamukwereka ukagenda ukamushyingura ugasekera ubundi uwawe uta mugambi ukaba utazi icyabaye urinze upfa nawe uri mu kigandaro iminsi yose ubyuka umwenda ufite icyizere ko hagasubira kuboneka ijoro ryagera ugasubira kwiheguruka ikarabaye ufite umubona ukama mu bintu bimeze gutyo umwenda gumapfa iminsi yose ukaguma ugandara iminsi yose ni icyaha kibi cyane gikomeye gutwa imiryango
none gapasi nk'abo bo muri bo kuva mu 2015 ndagufitiye utubazo tutari duke ku byo 1972 ariko reka tubanze duheze ibyo mu 2015 nk'abo bo mu 2015 muracafasha imiryango kubarongera canke haragera igihe muvuga muti ntakunje imyaka itanu iraheze mu mabohero ntabariyo ahatandukanye ntabariyo muguma mwabyateka tubandanye turondera
nk'uko bimeze ama disparition forse igihe atankuru ya nyuma uronse icyabaye uguma uri uwo muntu aguma mu giti giri cy'abantu batazwi iyo bashinzwe kubafasha n'akarere gatoya biba kwegeze ko mbaza nk'ibyemezo hari nka gusanga dufite amafoto akarere gatoya hari nk'ifoto yakwiye ahantu hose nk'umusore yitwa Joris Ngaritane wa munsi hapfuka ibitero ku makambi ifoto yiwe yarabonetse aryamye hasi afise amaboko aboneye imugongo mu ikambi mu Ngagara nyuma baravuze ko umukuru w'ikambi yamusohoye bakavuga aho yagiye aramuha gushika aho yari yashyitse n'iperereza kuva icyo gihe nta cyakurikiye kizwi kiriho nk'uko umuryango wiwe bobo gucika uyu munsi aguma bati tubwire nyamushyize hehe ku buryo na perezida nkuru nziza yarigeze gucisha nawe nyine ibya Joris Ngaritane avuga ngo arimo yamucikiye mu bagandaguye sinzi ko yamucikiye mu bagandaguye hafite amahoro avuga ngo bazoberekana bazajyana imbere y'ubutungane umuryango ucisubira kugira icyizere ati kumvure Joris bagashobora kumutwereka inkuba bararindira barabura gushika ubu rero ibintu bimeze bityo nta na kimwe kibiriwe umuryango ati umuntu wanyu twamugize uku umuntu wanyu byagenze uku baguma barindiriye iyo myaka yose kandi atankuru bigira babona igihugu cyacitse ubwa nyuma ku mwana wawe
yego reka rero dusubire ku mirongo ya telefone Olivier uratwihanganira twagutebeje ikaze ku ijwi ry'Amerika no muri Isanga uherehe ga Olivier
Tanzania
amaja nimba atari banga
Tunduma
sabwe
Tunduma kubwiye ubazambe na Tanzania
akabazo kawe ariko uduze ijwi kugira ngo dushore kukumva neza
ego ikibazo cyanjye nashaka kubaza Pacifique urabona yuko akora akurikirana akora amatohoza ku bijyanye n'ababuze irengero mu Burundi njye nashaka kubaza intumbero y'ishyirahamwe Focode ku bijyanye n'ayo matohoza uko nta turabona yuko ishyirahamwe Focode ryarafutswe mu Burundi kandi yuko atahana ububasha bwo kubahagarika cyanke kubacira imanza na nifuza kubaza intumbero yabyo aho bizoshika kuko hariho nka benshi batinya no kuvuga babo babuze irengero canye bakubera batinya yuko baca bagira kwitera bwoba nashaka mbaze muta pacifique agiri agiri cha abwiye intumbero ya abwira abantu intumbero y'iyo yayo matohoza naho icyo yifuza ko bizoshika kugira abantu bumve basubiye kugira ubwoba ku bijyanye no gutanga umucyo ku bantu babo babuzirengero murakoze
ugume ku murongo Olivier ndazi ko Tanzania na mwebwe mutadukurikiye kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewo akaburungu comment ha FM twafise uretse mu zindi ndimi atari kirundi n'ikinyarwanda Pacific
akantu gusa nawe umwe nituza kumubaza icyo ndamwishyura hari abo babuzirengero nawe ubu hariho abatanga bagira ati mbe ibyo bintu nibyo cyangwa n'ibintu umuntu yadukana bitabaho wewe hari umwe w'ubudiye bw'ibirengero hamwe nawe utoba utinya ko wagutse ubwo
Olivier
ego jya yo umva nzi babuzirengero mu za kesi ariko usanga atanga amafoto ufise cyangwa ugasanga ubutumwa idondoro wabo
ego icyo dushimiye ni uko uri kwerekana ibintu by'ukuri iyo dukura bene aba babababuzirengero mu bisanzwe mu kubaronka bihera ku miryango n'abagenzi babo bafise umuntu wabo yabuzirengero hanyuma twebwe icyo tuca twihutura iyo amaze yamutubariye wanda ko vuba kiye ashyiramo ifoto ubwo nyine cyo tuzasaba umwidondoro w'uwo muntu ifoto yiwe n'ingene byagenze igihe cya nyuma ingene cyagenze gushikara mu bure igihe tumaze kubibona usanga twanabitangaje tukavuga tuti twaronse amakuru avuga ko ari umuntu yitwa kuyoba yarabuzirengero abafite icyo bazi ku byamushikiye namwe murashobora kudufasha mukatwandikira ni gutyo haca haboneka haba mu nzego z'igihugu haba mu gipolisi no mu iperereza haba n'abandi usanga tubona baca abantu benshi cyane bandika batandukanye batubwira iby'uwo muntu ingene yaba byaragenze ibyo tukabishyira hamwe tukarongera mu maradiyo ibyavuzwe mu binyamakuru ibyanditswe maze amakuru yose yerekeye uwo muntu ugasanga muri raporo yacu twarayashyize mu kintu kimwe ku buryo umuntu agiye kurongera ibyerekeye iyo abisanga hamwe ubu ati mbega n'ubundi byose bimaze iki biri mu ntumbero y'iki bihereza hehe ku ishyirahamwe ryapfutswe mu Burundi ati hariho n'abafite ubwoba yuko babandikiwe hazaca bateza ubwoba ibibazo nabyo abagize birakomeye n'ishyirahamwe fokode intumbero yacu ya mbere ni iyihe bwa mbere byo niyo nyine yikwerekana ko ikibazo cy'abayobozi kiriho naho abategetsi bagihakana ko ikibazo cyose kiriho hari imiryango iri kuyarondera ababo leta twifuza ko ikindi ikageraho izokindi ikishyura uyu munsi wumvira ibintu bishyura ntabwo bahakana nyine ko abantu babiruzwa ahubwo batera bahinduka ibyavuga bati abanyirijwe byagenze uko abitwa abanyirijwe byagenze uko ariko mu bisanzwe urumva ko hari abantu bavuga irengero umukuru yavuze ngo bagiye kwinyegeza urumva hariho abantu batabwiye bari uwumvirije umukuru w'inama nshingamateka yavuze ngo basohoke hanze batumiwe n'abantu bashaka kubaha amabwiriza ajya muri Canada ariko ntavuga baribo mugabo urumva ko yemeye ko hariho abantu batabwiye bari ukumva protege na repubulika navuga ati bagiye kwinjira mu mihari y'abagwari urumva nawe niyo narembeye ko ari abantu batazwi iyo bari naho abivuge ko atavuga n'umuntu n'umwe rero ikibazo cya twevuga mbere nuko dushikaho ubutegetsi bw'uburundi bwemera ko hari ikibazo cy'abantu babuze irengero bamaze gufatwa n'inzego z'igihugu ubwa kabiri ni uko twifuza ko tuzobera abakoze ayo mazi babihanirwa ubwa gatatu twifuza ko hafatwa ingingo mu gihugu zituma icyo kintu gihagarara iryo bara ako karanga gahagarare nibyo birandaye nibyo bintu bitatu twifuza kuri icyo kibazo aha yarambagije intumbero dufite kuri ibyo kubikora hari uko kubishyira habona abarundi bakabibona inzego zikabibona turanabirungikira inzego mpuzamakungu usanga dufite icyo dukora kuri bene ibyo bibazo
hanyuma ku mutekano waba baha makuru canke abipfuza kubaza babi iyo bagiye mbwa bagatinya akavuga ati kubera iki tubiha fokode kandi itakiri mu Burundi
nicyo kibazo kirahambaye gushika ubu abantu baduha amakuru turavuganaho tubikisha ku mihora tuba tumeze ko atangorane bajya kugira kandi gushika uyu munsi nta muntu n'umwe yatabarije uwo muri fokode arigera agira ingorane muri fokode dukora n'ibanga ntangere ibanga rituma tutigera tuvuga nta munsi n'umwe uzobona sokode yandika umuntu yayihaye inkuru uwo ari we. Icyo nicyo gikingira abantu baduha amakuru kandi baratuzi ko turi abantu b'ibanga, abatuzi barazi ko tutari abantu tutakaza ibanga umuntu aba yaduhaye turabibika.
Olivier, nibaza ko akabazo kawe bakishwe. Gurakoze Pacifique, nse tugira ko tunakubaza abashaka gutanga ayo makuru none bayatanga gute, bayabaha gute nk'ubu hari muri ko arumviriza bwati ndakeneye kuzotanga amakuru?
Twarabahaye umurongo wa WhatsApp baheza bagacako, n'ubu ndawibutse ni nimero ubusa 31 635 685 1057. Umuntu atumije ubutumwa by'ingaho turaheza tukabwakira, tukamuganiriza mu ibanga gushika iyo duce tukayirangiza ku byo tuba twashoboye kumenya.
Yego, murakoze cyane. Turafite kandi na Lamer ku yundi murongo wa telefone. Lamer, ikaze ku juge Amerika. Lamer, uratwumva? Yego, ni akazina kawe ni Lamer gutyo nyene canke nakavuze nabi? Ariko uwegeze inyuma telefone yawe kugira ngo dushobore kumvikana, nimba hari telefone yindi ufite iruhande yawe. Uvuze gute? Sinzi igituma wavuze ngo ni Lamer canke Emmanuel. Sabwe ibaza akabazo kawe twumve ko dushobora kukumva. Lamer aranyihanganira, reka turagerageza kongera gusubira kumuhamagara mu buhinga bw'ibyuma kuko ndumva by'ukuri tudashobora kumwumva. Ariko hariho Emmanuel kuri undi murongo wa telefone. Emmanuel, wowe uratwumva? Emmanuel, turi kumwe? Emmanuel nawe nyine turumva tutari kumwe ku murongo wa telefone. Turasubira tugaruke kuri ayo manimero yabo bari baturungikiye. Hanyuma none ga Pacifique ni nahadwe mukorana gute n'abajejwe intwaro mu gihugu cy'u Burundi? Turamaze iminsi twumva nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari amajambo agaruka ko kuvyerekeye ubutungane kugira iki. Ayo maraporo yanyu murayashikiriza abatandukanye, nimba muyabashikiriza babishura iki kuvyo mubabariye?
Ibyo uko dusohoye raporo mu isekeza ndondeza, turayirungikira inzego zitandukanye mu gihugu duciye ku miyoboro yabo ya amameyi. Raporo zose turazirungika. Iruhande y'ibyo hari ibyo tujya dutangaza dukisha ku mbuga ngurukanabumenyi nko kuri Twitter. Aho naho nyine hari ubuhinga umuntu akoresha kugira ngo umutegetsi kanaka icyo kintu wanditse aze kukibona. Uwa mbere iminsi yose dushyira ko ni umukuru w'igihugu, iminsi yose turakora ku buryo Twitter y'umukuru w'igihugu iteza kubona icyo kintu twanditse cy'umuntu aba yanyirijwe, kugira ngo inzego z'igihugu nizo zivuge ngo ntibyamenye ko ari umuntu yatabarijwe ko yari yanyirijwe. Uko niko tubikora. Mugabo ibijyanye n'inyishu, inyishu nicyo n'ikindi. Iyo inyishu zigeze nk'aho wumva hari ibyo kudutuka, byo kudutuka bifata mbere ingira nyinshi cyane. Uraho banavuga ko ari twebwe tunyiriza abantu, twageze kumwe mu gihugu cy'igipolisi cy'u Burundi, Petero Nkurikiye avuga ko ari Sokode inyiriza abantu. Hari ahandi bumva bacyatwita abansi b'igihugu, bavuga ko tuyizira kugira ducatse by'igihugu. Drama inyinshi zama zimeze gutyo, ariko nta muntu byishyura ku muntu n'umwe ngo batubwire bati Sokode yarabeshye. Umunsi yavuga ngo umushingamateka Oscari Ntasano yaranyirijwe n'abantu mu giperereza arabuga irengero, ngo bacyaza kutubwira bati Sokode irabeshya, Oscari Ntasano nguyu ntiyigeze anyirizwa, ni muzima nguyu akacyamuzana. Nta na rimwe turabona ikintu nk'icyo. Ntiturumva bavuze bati aho twavuga emenshuti ko yanyirijwe ati uyu mupfasoni barabeshye, ntiyigeze anyirizwa, ehe nguyu ni mu murara. Nta munsi n'umwe bishyura ku kintu kimwe kimwe tuba twavuze, bafite ibishyu byo mu rusange ibyo byo kudutuka gusa.
Turasiye ku murongo wa telefone Benjamin. Benjamin, ikaze.
Ndabashimiye cyane.
Uherehe ga Benjamin?
ndi mukuru w'itamarawi hano ngo ni kwa musa abantu ba radio voice of America kandi mukije n'abasire bacu
muri Malawi havugwa make
ere muri Malawi n'ejeje cyane cyane cyane
akabazo ka u Pacific twagutumiriye
ego ikabije cyane nashaka mbaze mu tama Pacific ko tuzinyo ko hari harandi ashobora kuva mu gihugu batasezeye ku ngo zivanye n'uko afite amadeni cyangwa afite ibibazo ndese bahagenda kujya mu kindi gihugu ntazobwire ubumenyi bagiye ndese zibahora bakitwarika ku itohoza bakamenya yuko banyuruje cyangwa bonye nari bo binyuruje bonyine ari bo batumye bitwara mu kindi gihugu nashatse kuvuga nk'uko ushobora kuva mu gihugu utasezeye bituma n'uko ufite amadeni cyangwa ufite ibindi bibazo wanka yuko bumenya uko ave mu gihugu mugo batugenda hagati n'isaka zo kurondera bakakubura ego nk'abaraserukira fogode bagaca bavuga ati baranyuruje umuntu aranyuruje yaranyuruje yaranyuruje ego umuntu yagiye guhita mu iyo mvo yayimeze gute twese twisigura yuko yanyuruje
ego Pacific urumvise akabazo ka Benjamin muri Malawi
ego nakumvise cyane kandi harimo aho nigeze gutanga inyishu isa n'ibivuga bene ibyo navuze nk'abantu imiryango yatubwiye ko ababo banyuruje bageze ku rusizi na komini ya Rugombo na Buganda mu gihe babiteguriye kujabuka ngo bajye kurondera akazi muri Congo twarakoze raporo yerekana ko hariyo abantu benshi bafatirwaho bakanahicirwa bakicwa n'imbonerakure n'abandi bari mu nzego zimwe zimwe z'umutekano ariko ntabo harimo nk'abantu batanu twavuze tuti aba imiryango yaratubwiye ko yabuze irengero ryabo mugabo twebwe ku ruhande rwacu tubashyira mu gicigiri cy'abantu batazwi iyo bagiye mugabo ntitubashyira mu gicigiri cy'abo twita abanyikijwe n'inzego z'igihugu bamwe tukajya ikintu cyo gusiparisha polisi igihe cyose tutaba dufite ikimenyetso cyerekana ko umuntu yabanje gufatwa n'inzego z'umutekano imbere y'uko birengera muri icyo gihe uwo muntu tumushyira mu gicigiri cyabo banyurujwe n'inzego z'igihugu ariko dufatiye aho ngaho ku rusizi nyine twaje dutanga kandi karorero k'abantu batatu abantu batatu basenga kwa Zeriya bajabutse itariki 2/11 mu 2020 bavuye muri Congo bajabukira muri komine Rugo muri komine Rugombo bavuye muri Congo hanyuma imbonerakure zabajabukije zirabajabuta zikabaka amahera hanyuma kacaze zimwe zirabafata zibahereza abapolisi abapolisi babatwara kuri kasho ya komine Rugombo bakuramwo abakobwa babiri bari bari kumwe basigara muri ako gasho abagabo batatu twatanze amazina turabavuga bari bo bagenda bajyanye n'umupolisi azwi kubera icyo gihe abo bagabo nta wundi iyo babikiye mu gihe abakobwa bobo bahavuye barekurwa mu nyuma ku itegeko rya Buramatari ya Cimitoke no muri icyo gihe abo bagabo twe tubashyira mu banyikijwe n'inzego z'igihugu ariko hari abandi batanu baburiye ku rusizi rimwe nubwo tudashyiramo kuko tudafite uwanafashe
Benjamin uratomokewe ku kabazo kawe
ego mugana n'ikindi kindi kibazo
unyarutse kubera ko umanye
ubutite hanyuma nashaka mbaze nk'ubu mu Burundi cyamenyereye ari mu politike kanaka agize n'ikibazo cyavuga cyamuvugi kose nk'akarere nk'umu politike kanaka yagiye ahantu aranwa araburiza hanyuma akagwa mu ruzi buke bakamutwara ikiziga cyamenyereye cyavuga cyamuvugi ibyo bahora babinjira akamatohoza bakamenya yuko umuntu yaba yavuye mu ruzi
Benjamin ibaza ko turahava tugutumira kumviriza ikiganiro navuze ngo Pacific umuze muri politike sinzi ko iyo politike icyo ushatse kuvuga muri politike ari mashyahamwe adaharanira inyungu za politike ariko
ego ego tugiye kuvuga muri icyo gihe ego murano nkunda gukurikirana utuntu akunda gutekereza mu nyungu nyine icyo gituma nimbagize icyo kibazo
yabyishuye yavuze yuko baratohoza bakagira amatoza yabo kugira ngo ntitumare umwanya w'abafite ibibazo bitandukanye n'ibyo bamaze kwishura tugutumire kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com muraza kuhasanga inyishu y'icyo kibazo ubwire umunsi mwiza muri Malawi turafite Onesphore ku yundi murongo wa telefone Onesphore ikaze ku ijwi rya Amerika
ok murakoze ndabaramukije namwe
urakoze cyane uhereye ga Onesphore
yewe ndi hano mu gisagara cya Lusaka muri Zambia
Lusaka Zambia haravugwa make
turakomeye kandi duheruke kurahiza president mushasha.
Narabonye ko yaraherekanyije neza ubutegetsi ni wamusubiriye ntibemerewe niyerewe cyane muri Afrika.
Ego birabereye cyane.
Akabazo kawe kwa Pacifique ni nahaze atwara fokode rero.
Jewe akabazo ndagire mbaze ni igiki kiriko kirakogwa kuri abo bantu bari kurakora amatohoza ku byerekeye abo bitwa banyirujwe kugira ngo abarundi bagire umutima wo gukundana. Kugira ngo clarification neza ni uko je nditegereze kanse ku Burundi uko gataka meze abantu tuguma abantu bavuga batumana intoke naka yakoze ibi naka ubundi ati naka yakoze ibi naka leta bakayagiriza ati ni mwakoze ibi abandi bakagiriza abandi banaka ati mwami igihe kinaka mwakoze ibi ugasanga rero abantu tuguma dushishikara dutumana intoki twagirizanya ibyakoze igihe kinaka abandi bagirizwa ibyakoze igihe kinaka ugasanga hari ibintu byakozwe mu myaka yahera abantu bamwe mbere bavuze n'ababyeyi babo bavuze ababo ugasanga nta matohoza amatohoza yakozwe kuri ibyo bintu ariko asanga ibindi bintu mu nyuma amatohoza yakonje abantu bakaba implicated baguma batumana intoke umenga ni blaming each other umva abantu baguma batana ko nirage
hanyuma muri make
tuko tubumva amatohoza yakoze none jeje karabo ndumvise yuko nimba mwene wacu nzi yapfuye ikavugwa bakavuga yuko ari leta y'igihugu yagirije ko yanyerejwe directly bikatangira kuyumvamo ibya leta nabi hama iyo umuntu yumvise nabi acaba umva acagira imyiyumvo mbi ziri negative ku buryo yahitamo acagira umutima nawe wo gukora ibindi bintu zo kwihora ibindi bintu
muri make rero
amatohoza nimeze none hari ko harakogwa iki kugira ngo abarundi bari ko baratandukanywa n'ibi bintu zo kuvuga ati banaka bakoze inaka banaka bakoze inaka ibi kiri bikomeza kugwa kugira ngo imitima y'abarundi igarurwe hamwe ibi bituma ahubwo ibi twaciyemo bituma dukunda Burundi no gukundana Abarundi
ariko cyose kuyisimira kuri Onesfor Pacifique. Murumvise akabazo ka Onesfor hari muri Rusaka, sinzi ko mufite cyo mu kamishura ko
ikibazo bivuga kirakomeye rwose. Ikibazo rimwe na rimwe kiva mu butegetsi, iyo ubutegetsi butagifite inyishu ku bibazo buriko burabazwa buca bugerageza kuzana ibindi bintu bicanisha n'abantu bica abantu bagasamazwa n'ibitari byo. Nubu ikintu abagiye ati nubu ubona abantu batumana ko intoke, iyo umuntu avuze amakosa ariko arakogwa bo baca bazana ngo hari ayandi makosa yakozwe batishuwe mbere ibintu bigatera byambikwa amoko. Iyo ikintu cya mbere nemeza ni uko nta cyaha na kimwe gikorwa n'ubwoko bwose, nta cyaha na kimwe cyakozwe n'abatutsi bose, nta n'icyaha na kimwe cyakozwe n'abahutu bose. Ibyo bintu ntibibaho. Hama hari icyaha cyakozwe n'umuntu naka abe umuhutu cyangwa umututsi, ni umuntu naka ategerezwa kukibazwa. Hari icyaha kindi cyakozwe n'uwundi muntu naka ategerezwa kukibazwa. Ahandi ugasanga ngo ni intwaro y'ubwoko kanaka, ni intwaro y'ubwoko kanaka, n'ibyo bintu bigero byemera. Abatutsi ntibigeze batwara igihugu bose ntibibaho, n'abahutu ntibatwara igihugu bose ntibibaho. Hariho uwo mukuru w'igihugu, hariho ugeze ijeguru, abageze ijeguru bategereza kubibazwa uko nyine batarinze kwambara ubwoko bwose, cyane cyane mu ntumbero y'ibitandukanya abakorerwa mabi cyane n'abanyagihugu ngo basamazwe birabona ukuri kuriya biri ko birama.
Murakoze cyane.
Icyo kibazo
kigihagaze. One so giri umunsi mwiza ngaho Lusaka, Zambia. Ego Adrien ku murongo wa telefoni, ikaze na wewe.
Ego kaze ni hari ndi ku murongo kaze ariko ndabumviriza.
Uhere he ga Adrien?
Ndabyende ngaha mu ntara ya Ruyigi muri komune Gisuru.
Muri komune Gisuru. Akabazo kawe kwa Pacifique ni nahaza twara fokode.
Ya kawe rwose ari wa Pacifique ni nahaza. Nashaka ndamubaze none nyakubo kwa Pacifique ni nahaza. Sindi kare kare aninde.
Arakumva.
Kwinjira mu cyayi no kuvuga ngo hariho abantu baba ariko baranyirudzwa ibyo byose birashobora kuba bihari mu kabo ntacyo ajya abeshera fakir ugaru kami mengganggu putih ini. Aku yolawa, kajara buka warung ini. Apa nak sekali tu kajara bersih muka, muka guni muka muka nak muka ni. Kau hari ini sekarang kau ada tiga orang mengganggu orang ucap. Iti saya muka sakit. Kajara hanya hobi sih. Kukas kecil, apa nak kerja orang tu bila. Mengalir kau bersih muka muka. Kajara kau buka kanak. Kali ini tu cukup jauh dari sini. Mereka mereka kaya sih. Kamu sih kamu.
Kubwoko Pacific ari ubwoko yavyegetse ko reka tumye ijambo yishure Pacific
nika ndikari hadi aniwa nkura natwe dimusekeza ndombeza nta munsi n'umwe turavuga ngo hari ubwoko kanaka kunyiriza abantu ico kintu no kureba ikibaho bana cina baba mu banyirujwe baba mu rodo cyose cyangwa barakoze ibikorwa byo kubanyirujya dusanga mwamoko yose abanyirujwe barimo bahutu n'abatutsi ababanyirujwe nabo nyine barimo bahutu n'abatutsi ku buryo tudashobora kuvuga ngo n'ubwoko kanaka bunyirujwa cyangwa n'ubwoko kanaka bunyirujwa ikiri kimwe icya kabiri nibibaza ko ari ikintu agombye kuvuga ngo kongere by'urwego rw'imbonerakure aho ikintu kivuga ko iyo turabye inzego zagiye zirakora mu bijyanye n'ibyo kunyirujwa ubwa mbere ku mutwe wa byose twe tubona ari abantu bo mu rwego rw'iperereza umuntu avuga ati n'ubwoko kanaka ntabavuze ngo n'abakozi bose b'iperereza banyiruje ariko urwego nk'urwego turabona ibintu byakozwe ko urwego turubonamo turabonamo igipolisi cy'u Burundi ko gifite uruhare rukomeye mu bintu by'abantu bagiye banyiruje turabona urwego rw'iperereza mu gisirikare ko rwakoze ibintu binini cyane turabona abantu bakora mu nzego zacunga umukuru w'igihugu perezida Nkurunziza bagize uruhare rukomeye muri ibyo bintu tukabona rero n'abantu batari bake mu rwego rw'imbonerakure bagiye muri ibyo bintu ariko ntibisigurwa ngo kiba mbiga mbonerakure ngo yagiye kuri buri muntu ibyo si byo na gatoya ariko urwego rwanyu turarubona mu bantu bagiye gukoreshwa mu byo gucunga bafatwa cyane no mu kujya kubafata nyine twarabibonye
Adrien ubwire umunsi mwiza mu Ruyigi
ego nangu murakoze ubwire ibihe byiza
ego urakoze
kusa kasidiye na hadi yagerageza kugira tuvugira ego basari ibintu bibikorwa n'ibindi byiza bikorwa mugari yagerageza kugira tuvugira atara kirageza gucabuzize ko tukatwe nawe ni bidugu ahubwo yagerageza gutara tuvuga uko basizira cyicira mu sawa murakoze
eh waruvuze ngo yagerageza kuzara bavugira wewe abavugira nkande urinde ushaka ko abavugira bababana
kensa bwo inzego zitatu nabe ni bibugo iyo kuma cyangwa kuko umuntu ufite wose cyo gageza kutaza gufata ngombwa bagace ngo kereke
urakoze cyane urakoze cyane
basi abantu umuntu akamufuga ati ni naka yabikoze ubari bacyavuga ngo inzego zo mu iperereza kuko umenga ni zose
yavuze yagera avuga amazina mwamwe aravuga yuko atari bose ugira umunsi mwiza mu Ruyigi Adrien ego Damasi turi kumwe na wewe uherereye he
merere Tanzania
akabazo kawe kwa Pacific ninahazwe
akabazo kanye fite nareje topic mwari mwashijeho bivuga aba yuko ari umunsi mukuru w'abantu ba kwizihiza cyangwa kwibuka abantu bavuze guhera 2015
oya uratubeshe twavuze yuko ku munzwiza ku munsi wa mbere hazokwibukwa ababuriwe irengero no munsi mbuza makungu wama ubaho kuva mu 2011 ego
icyo nabazaga ese abo bantu babuze ko ari umunsi wo kubibuka hari igiteganyijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rigera agateka kazi na muntu kugira ngo babashe gukurikiranwa bamenyekane ndetse n'abagizemo uruhare babiryoze
niyo
minsi mpuzamakungu usanga yashyizweho n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni usanga uwo munsi iyo ugeze n'ishyirahamwe oni baragira icyo bavuze baragira bakavuga iyo icyo kibazo cyifashe mu isi ubwo aha turi kutuvuga iby'iwacu mu Burundi ariko ni ikibazo gihanze ibihugu byinshi cyane mu isi abantu imiryango igenda irabura ababo baba bafashwe n'inzego z'igihugu biragira uko bangana mu isi n'ahantu henshi kandi ibyo biri uko biraba imibare bayivuze ibivuga muri rusange iminsi yose ariko mu gihugu kimwe kimwe cyose usanga hariho imizi ikurikirana icyo kibazo nabo baraheza bakabihimbaza ukwabo mu kwibutsa icyo kibazo nyine ko kiriho mu Burundi rero nka fokode irakora cyane kuri bene ibyo bibazo nicyo gituma wumva nkatwe muri fokode twateguye indi yose yo kubivugako
yego tukongera koko nka ONU by'umwihariko yavuze ko muri Bangladesh atako vyifashe hari icegeranyo basohoye bavuga bati aho izuba ridashobora gushika bavuga yuko rero ari aho hantu abantu batwagwa tuzoza turabashikiriza uko vyifashe mu bihugu bitandukanye Pasifike rero hariho abantu bibaza ati kubera iki mugira kuva mu 2015 mutigeze mukorera ku baburi wirengero muri 72 kandi hirigo harazurwa amagufa ababikora bemeza yuko araba arabishwe mu 1972 baburi wirengero ico gihe
Ego makuru cyane kuri ako kabaze ubwa mbere umuntu yafatira kwivuka gisekeza ndondeza gisekeza byatutse mu 2016 kubera ko hari imiryango myinshi yari kwira gutabaza ivuga iti hariho abantu bacu bafashwe ariko twabuze bagiye uwa mbere akabivuka mu nyuma tukabona uwa kabiri atubwiye yuko uwa gatatu ibyo bimaze gushyika nko ku bantu 20 bavuga ikintu kimwe fatuza abandi mu Burundi hari ikibazo gishatse kitari kizwi cy'abantu bafatwa bakabugwa irengero nuko isekeza ndondeza byavutse bigakorera kuri icyo kiringo abantu bariko baradutabaza iyo ababyoshyitse tukabona ari abantu benshi badutabaje batubaza n'izirindwi na kabiri aho muri icyo gihe ko mbere twakwimbiriye ko naho ko ari ikintu dushobora kugikorako ariko by'ukuri abantu badutabaje gushika uyu munsi badutabaza bahereye ku 2015 bamaze kurema nk'abantu babiri gusa badutabaje ku bibazo by'imbere y'2015 itangazwa nk'2008 hari uwavuze mu 2013 ariko ubundi ibibazo bavuga bihera ku 2015 nicyo gituma dukorera kuri icyo kiringo ibibazo bya kera ubundi ibyo bibazo bya kera cyane mu masezerano y'i Arusha barasizeho inzego bigenzwe kubikorako izo nzego ni nk'umugwi w'igihugu uraba ibyo kuvuga ni ukuri no kunywanisha abarundi CVR ikibazo ni cyo kumenya gusa ko CVR iri kwikora nk'uko iyo Arusha bari barabivuganye ko nayo ubundi CVR niyo ikora kuri ibyo bibazo byo muri ibyo byaha byakozwe mu myaka ya kera hakeza kubaho na sentare idasanzwe ica imanza z'abakoze bene ibyo byaha ku mashyirahamwe yigenga haba hasigaye kuraba ko CVR iri kwikora akazi kayo neza nuko hataba hariho akabuze abo mu dutahura icyo twite turakora kuri nta wundi myunga ariko arabikora ko nta rwego rw'igihugu rubikora ko
na seni de hash
ngo tubyitwara bitse bice ko
na seni de hash
seni de hash nko umwaka uheze yarasohoye raporo ivuga ko mu Burundi ata muntu n'umwe bamenye ko yabirujwe mu mwaka w'2020 byaba bitangaje cyane kuko nko muri fokode twebwe turafite abantu barenga 30 bafashwe n'inzego z'igihugu bakabugwa irengero mu 2020 mu ntahe twanara na perezida wari giteka ku munsi wa kabiri mu biganiro cyose turakora yatubwiye ati twebwe hariho umunywanyi wacu mu ntara ya Cankuzo yitwa Arcade Butoshi atubonyera mu birengero mu kwezi kwa kane hanyuma baragerageza kumurondeza babikorana na CDH CDH irabikurikirana rwose gushikaho nayo itega ubwoba hakagira ababwira ko ibandanije nabo nyine bazogira ikibazo isangaje nyine ya CDH icyo yandika ko atamuntu yabuzwe n'ibindi 20 kandi hariho naho yakuriba yarateye ubwoba
tuzogerageza tubahamagare mu kucenda nibemera kutwitaba nk'uko babitwemereye Pacifique Masogonda Make rero ubutumwa bwanyu ku banyagihugu batandukanye kuri leta ku bashamwe adakiranira inyungu za politike muri rusange kuri iki kibazo
ubwa mbere ngiye ku bategetsi mu Burundi nagomba nshike ko abatari bake mu bantu barongoye Burundi uyu munsi bazi umubabare uterwa n'ibi bintu byafata bakanyuruzwa n'igihugu igihugu bikabihakana ntibikire kwemera ko cyabafashe hari abategetsi benshi badutwara ababyeyi babo batwawe duce 2022 mushiko batangira bakibira kuboneka bazi ngene ababyeyi babo basigaye bani nabago cyane mu kubarera ari n'ipfubyi ariko uyu munsi abandi bakinyuze ariko bamuri aya magogwa ugasanga nta n'umwe ariko arababona ubona ya magogwa nyine
ego murakoze Pacifique mwanya uratujanye nibutse ko mutwara Focode reka tuzorondera igice cya kabiri cya kino kiganiro makoze kwitaba ijwi rya Amerika akoze nabari muhinga bw'ivyuma kuri micro ya Lidiana ni nahazi mandanye kuranirwa mu byo muri mu byose naho utaha.